Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye akabashimikiye nini kuri bibikuru bikuru. Igitoro cyo cyabonetse makamba ku masters ya mwamwe ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga byanse ko gitangwa kuri uyu wa gatatu kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba abafisi ingendeshwa bituma bidogo ukuntu hari abagira amastasiyo bakabura icyuma groupe electrogene cyokora mu kibanza cyo kubura umuyaga nkuba. Hagata ingorane z'umuyaga nkuba ntizidogerwa himakamba gusa no mu bice bya Ruziba na Ramba, ayo n'amazone ari muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura baridoga baho kwa haciye ibyuma bijyana umuyaga nkuba batarashumbushwa. Rigide zo yo ishyirahamwe rijejwe byo gutanga umuyaga nkuba ahati biracagoye. Umusigati igitegwa gisa n'ikiriko gifata inzira yo kuzimangana mu bice byahoze komine Musigati ubu ni muri komine Bubanzi intara ya Bujumbura kuva hafashwe ingingo yo kukirandura mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara. Abajejwe ibyo burimyi bo muri icyo gice bo babibonamo inyungu ko haciye yiyongera umwimbo ku bindi bitegwa byose. Murajya kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari Ijuni Odiro Nkejimana mukanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Narimejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Igitoro giherutse kuboneka ku masters ya mwamwe makamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu byanse ko gitangwa kuri uyu wa gatatu kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba. Abafisi ingendeshwa bamwe bamwe bidoga ko badatahura ukuntu umuntu yogira station akabura icyuma groupe electrogene mu rurimi rw'igifaransa cyofashije mu gihe atamuyaga nkuba. Banye na mastasiyo bo ntibashima kugira icyo bashikirije. Serge Sindayigaya:
abagendesha ibyuma byunguruza abantu n'ibintu bikoresha igitoro bo ku mukuru w'intara Burunga bavuga ko bamaze iminsi irenga itatu bagitondera ku murango n'ijoro ariko bagataha uko baje. Bemeza ko sitasiyo zibiri ziri ku mugwa mukuru w'iyo ntara zifise igitoro ariko kitariko kiratangwa kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba wa Regidezo. Ibyo ngo bituma abunguruza abantu n'ibintu bakora bahomba, ngo hari n'abatunze ngaho ku masitasiyo kuva ku munsi w'Imana uheze ariko kugeza ubu bakirindiriye batarakironswa. Bamwe muri bo mbere bavuga ko barushe baraheba baje kugura icamagendo kubera umwanya munini batakaza batonze kandi bafungura ari uko bakoze akazi kabo ko kunguruza abantu n'ibintu ku munsi ku munsi. Ibyo bikaba biriko bigira ingaruka mbi ku binguruza abantu baje canke bava ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga. Kugeza ubu itike ryo kwiyunguruza kuva Makamba uja mu gisagara ca Bujumbura riri hagati y'amafaranga ibihumbi 30 ku miduga y'amashirahamwe inguruza abantu bita agence na 50 ku miduga mito mito bita probox. Aho ni mu gihe giciro cashinzwe na leta ari amafaranga adashika ibihumbi 15 ku rugo rugendo nyene. Abunguruza abantu basaba bene amastasiyo kugura imashini zitanga umuyaga nkuba kugira boroherwe kunywesha, ntibagume bitwaza icyagurika ry'umuyaga nkuba Regidezo kuko kubwabo ngo uwashoboye kubaka sitasiyo itanga igitoro ntiyonanirwa kugura iyo mashini itanga umuyaga nkuba. Imirongo miremire y'imiduga n'amapikipiki itondeye icyo gitoro yibonekeza mu mabarabara ijoro n'umutaga ngo inashobora kandi guteza amasanganya kubiyunguruza hamwe atashobora kugwa mu maguru masha. Twagerageje kurondera bene amastasiyo kuri telefone ntitwashoboye kubaronka. Aho ni mu gihe kuri ayo mastasiyo nyine wasanga abakozi bayakorako gusa nabo bakaba bataco bashima gushikiriza Burunga. Serge Sindayigaya, Radio Inundi Culture.
N'abanyagihugu baba muri zone Ramba na Ruziba ni muri komine Mugere intara ya Bujumbura babandanya kwidogera ishyirahamwe Regidezo ritarabaha umuzibukiro ku matongo yabo yashinzwemo ibyuma bijyana umuyaga nkuba. Abanyagihugu babazwa n'ukuntu babuze iyo nshumbusho banaburaho banarangurira imirimo yabo. Regidezo ryo ishyirahamwe rijejwe ibyo gutanga umuyaga nkuba ribandanya guhumuriza ko bimirije kubatunganiriza. Olivier Kwizera:
aho twaciye muri amwe mu makarti ari muri komine Mugere twasanze abanyagihugu bafitiye amatongo yashinzemo ibyuma bitwara umuyaga nkuba bababaye cyane kuko ibyishyirahamwe Regidezo ryabwiza ko bakorera n'ubu ritarabashyira mu ngiro. Abanyagihugu baho bavuga ko badatahura igituma umugambi warashyizwe mu ngiro kandi amafaranga y'imizibukiro batarayaronsa.
Muri mu Academy 24 ushyitse bari batwemereye koko ntabwo dushobora kurengana batudaye amahera nk'ubu twe nk'abenegihugu dusanzwe dufite amaparasera hano hantu harimo bino bipironi by'ibyuma biratubabaza
umuzibukiro ntabwo turawuronka nubu turarindiriye bari batubye yuko uwo mugambi uzotangura ruko badutunganirije ariko barawutangura barawurangiza abacadutunganirije twebwe twabyakiriye nkuko ari kurenganwa shanka gahohotero
aha rero bagaruka ku ruhombo bamaze kugira kuko ibikogwa bategekanya gukora bidakunda ko babirangurira mu matongo yabo
n'uruhombo rukomeye cyane kuko natwe aho hantu tuba tubafitiye umutahe utari muto nk'ivyoreka ko tubabaza nabo bariko barahungukira natwe turiko turahahombe
nk'ubu nkajewe na nifise hare zine zibura ibice bikenya bakaca abantu harare zibiri zirenga bacambara ko nashobora kubaka mu ruhombo runini cyane kuri twebwe
hambavu y'ugo ruhombo hari n'abashikiriza ko bamwe bashobora kugira ihungabana ryo mu mutwe bivuye ku byo bamaze gutakaza
icyo bamaba bamaze kugusezeranira wari wishize ukabona haheze nk'amezi atatu ane batakiguhaye ucugira kabonge mu mutima kashobora wemera ati je ari gupfa ari gukira cengumye ha handi nyene umuntu yari ashagumana ka gahinda nyene
bose babona ko ishira hamwe Regide zo gyoshira mu ngira ibyo giyemeje ku neza y'igihugu
bogerageza karaba isho biyemeze bakadutunganiriza
ko dusaba yuko bashire mu ngira imbara mu mahera uko yo bari kose bakayazana tukayabona
tumubajije gituma ayo mafaranga y'imizibukira teba muri rusangi umuyobozi mukuru w'ishira mu Regide zo ritanga umuyaga nkuba asigura ko icyo gikogwa gisaba amasuzuma yitondewe bigasaba no gusigurira bene amatongo hamwe nuko intonde za bene imizibukiro zemezwa n'abajeje intwaro Jean Ruberman igomba yamara arahumuriza ko ata utazotunganirizwa umugambi wo gushinga ivyuma muri ico gice bitwara umuyaga nkuba uzanana ku rugomero rw'uruzi ruzibazi mu gice ca Rutumi intara ya Burunga watanguye kuva mu mwaka wa 2021 mu makakse yari muri komine Mugera intara ya Bujumbura gushika ubu hamaze no gushigwa ko kuri ivyo vyuma insinga zitwara umuyaga nkuba
tukiraho nyene mu ntara ya Bujumbura mu bijanye no burinyo musigati gitegwa gisanikiriko gihona mu bice bya musigati komine bubanza intara ya Bujumbura abanyagihugu baho basigura ko ivyo vyatanguye kwibonekeza inyuma y'umugambi wo kurandura ico gitegwa kigasubirizwa n'ibindi vya mbomba rugo kubera ivyo igiciro ku musigati kikaba kiriko cigwiza gatatu muri iyi minsi naho biruka bajerwa ivyindi mahibubanza barashima ko umwimbo w'ibitegwa mbomba rugo ubuguma wiyongera kubera birimwa mu matongo yahora yiziziwe n'imisigati Alex Nkeshimana ni mugenzi wacu akorera yububanza atugire kumuriri
muri komine ya kera ya musigati uri komine ya Bubanzi ntara ya Bujumbura imyonga kera yahora irimo imisigati areze nk'imyaka ibiri hafi iranduwe kugira ngo hategwe ibitegwa mbumba rugo ivyo bikaba nk'ibigori biharage ibijumbu n'ibindi birimwa bigategwa kabiri muri mwaka nkuko abarimira muri iyo myonga babitumenyesha ubu umwimbo w'ibigori usigaye wibonekeza kurushuko vyahora kandi imiryango irahungukira cyane cyane mu gihe kare imisigati yimbuka rimwe mu mwaka abagore bakaba baridoga yuko abagabo babo baca itira umurima wabo bonyene ubu ku isoko bibonekeza yuko atamisigati myinshi igishoka muri komine ya musigati ya kera bikaba byatumye ibiciro cyayo byiyongera bimwe biboneka umusigati umwe uragurisha amafaranga ibihumbi bitatu na tanu ari umwe gusa bituma abatayiranduye yose bahongukira ni mu gihe kare atamusigati warenza amafaranga igihumbi abarimye imisigati bamenyesha yuko ubu bazoza baravanga imisigati n'izindi ndimo kuko ngo bayishoye ibaronsa amafaranga azira hamwe bagaca batkora imigambi abajijwe ni n'ubworozi muri komine ya musigati ya kera batumesha yuko imisigati yarimwa mu myonga vyatuma umwimbu w'ibitegwa mbumba rugo utagwira ubu abifuza kuyirima boyirimira ku mitumba naho nyene bakarima mike mike ku mikobeko kuko ngo ari myinshi atagira itegwa irimamwo na burya amatongo ngo ari katera yaga Alex Shimari ubanza Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture ya makuru ya carabandanya abanyagihugu mu gisagara na zone buhiga komine Karusi ntara ya Gitega barakenguruka umugambi uri kurarangurwa wo kongereza amazi muri ico gisagara abanyagihugu basigura ko kugira baronka amazi bibatwara uburyo bwinshi aho bariha amafaranga angana n'igihumbi mu mafaranga y'amarundi ku ibido bavuga ko ubwo bukene bw'amazi meza bukwega n'izindi ndwara ziva ku isuku rike bagasaba ko ivyo bikorwa byo kwihutishwa ahibuga baremeza izo ngorane sigura ko ubwo bukene buva ku gisagara kiguma caguka bakizeza ko ivyo bikorwa bizofasha ku miryango itosubira gukoresha ayo mazi mabi Ivan Philibert Ndwayezu
abanyagihugu mu gisagara cha Bihiga basigura kico gisagara kibamwe abantu benshi cyane ugereranije n'ibice bibonekamwe amazi meza.
Ikibazo cy'ubuhiga kujanye n'amazi muje kure ni gisagara kirimo abantu benshi cyane. Kimwe abantu benshi urumva rero abene igihugu bakeneye amazi ni benshi cyane hari gice kinini kitagira mu amazi.
Abo banyagihugu barerekana ko ubwo bukene bw'amazi buri mu bibangamiye ubutunzi bw'imiryango hamwe n'amagara yabahaba.
Nirikina ry'amazi keshi usanga ubuzima bwacu buzimba gose kubera nk'ubu nk'ibido imwe irikiragugwa amafaranga igihumbi. Abadafise ubwo buryo bwo kugura iyo bido y'amazi nabo ikintu baca bakora baca bagenda kuvoma ahantu kure bagafata urugendo kuri ugasanga ni ibintu usanga bigoye cyane rwose.
Bahangayika abana bacu barahangayika bagiye kurondera amazi
ahantu hari abantu benshi amazi abakenewe kubera iyo amazi atayahari usanga hariho indwara ziterwa n'isuku rike.
Bagashimira ibikorwa byo kongereza imigende y'amazi ajya muri ico gisagara biriko birakogwa aho basaba ko byo kwihutishwa.
Ubwo byatangwe rero twarabikenguruka ahubwo mu by'ukuri mbere mwo binyarusa byo shika abene gihugukora nk'amazi hakiri kare byo bari ibintu byiza cyane gose ko bikenguruka cyane.
Abajeje intwaro ayibuhiga baremeza ko hari ikibazo cy'amazi mu gisagara cya Buhiga bakabana ko ibyo bikorwa bije korohereza imiryango. Nizigimana Isa numwe mu batowe ku mutumba wa Buhiga.
Ukuvuga nigende ni ya kera gushikisaha abanagihugu ni benshi gisagara kucaguka niko terambere giyongera amazi cubona ko nayo nyine acye akenderwa ari menshi. Turanezerewe huko amazi amaze gushika chatworoherwa n'abene gihugu kugira ngo natwe dushira amazi mu mpangu hanyuma imiryango ikoroherwa ikareka kuja mu myonga.
Hamwe mu hakenya amazi kurusha handi muri ico gisagara no mu micungararo ni muri site Rugogwe Kigwati mu gisagara na hasanzwe ari abahaba bavuga ko aza nabi nabi.
Nayo mu bijanye n'inyigisha imiryango y'abatwa iba mu Kigwati cyitwa Kagote ku mutumba Kanyunya ni muri komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura irashima ko mu gihe cya none abana bo muri iyo miryango bariko barijukira kuja mu mashure gusumba uko vyahora bagashikiriza ko ivyo biriko bihindugwa n'amahimiriza bera mu kibano ariko abaheba amashure baja bariyongera uko bashika mu myaka y'amashure akuze kubera ubukene. Abo batwa basaba gushigikirwa kugira bashobore kuronka umwimbo utuma abana baronka ivyo bafungura. Nayo gwego rujejwe intwaro muri ico gice gwemeza ariko ko gwatangiye kuja ruhamagarira kuja mu mashure. Norris Nduwimana.
Iyo miryango iba muri ico gice c'intara ya Bujumbura yemeza ko kuvironkejwe amatongo mu kigwati c'Ikagoti ubuzima bwayo bwahindutse muri rusange ukwiga kw'abana kuhava kurakurikira. Jacqueline Ndayizeye umwe mu bavyeyi baho ati muri rusange turabishima.
Nukuri turabishimira Imana kandi twe dufise umuderegiteri ameze neza cyane kaduhamagara mu nama kaduha inyigisha ati abana ni mubareke bige nabo bavyeyi nyene badufasha kurera abana ku mashuri turavyitabira cyane.
Ariko naho biruko abarezi babo bana bavuga ko guheba amashuri ataho vyagiye kubana babatwa ibitigiri by'abaheba bija biriyongera bamaze gushika mu myaka ya gatandatu yashure nshingiro canke yegereye aho kubera mikoro make y'abamwe canke kutamenya ko abavyeyi bamwe bamwe ibibabaza abandi ariko
keshi barabura nk'ibyo bajya bakaca bavuga ati turabihebye nyina wabo canke se w'abana ngo naje sinize bana wigumire ngaho ngo nzobacirikiraka are ngo genda kwa naka nguze kuragira inka aca bitubabaza cyane.
Sindayiha Fabrice Alongo yitokigwati yamara hasangurwa ruruhombo muri kazoza.
Je mpona ndabaha karorero je nakuwe ku ishuri n'amafaranga amajana 5 niga ndagira intungwa z'umuhungu wa databuja akampemba amajana 5 ku kwezi ca mvuga ati mvuye yo noca nkorera menshi ariko nasanze nari ihenze nongera kwicuza tiyo menya nari kuguma ku ishuri.
Kugira ngo abana bava mu miryango y'abatwa bikagoti muri zone mukiki gume mu mashure ababyeyi babo harakamo batera leta.
Nukuri leta yo turosa aho turimo hameze neza kongereka duhana imigambi kwiyungunga udutungwa kugira tubashe gutabira aho hantu kurima n'ukuri turabishoboye twokora.
Urwego rujeje intwaraho rushimiye intambwe iyo miryango iri kuratera mu gushira abana mu mashure bwo gwemeza ko gwatanguye kubwiriza abo batwa kuja mu mashira hamwe kugira ngo amikoro yabo yisununure. Icegera c'umukuru w'umutumba Kanyunya Pascal Zigakima ni wabivuga.
Amashamwe gufashanya bwa mbere shamwe kuguranana asanzwe yaratangujwe muri isi
cyuko bitatuma bisunura mu by'ubutunzi
mu gihe ufise aho ubutagira hurima tegereza kugira ubukene urabona nkaha ninko kurutare ariko leta iheruke gushaka mu mgambi ko twaragishikirije yavuze ko ageye kubarondera amatongo
muri site Kagoti ku mutumba Kanyunya muri komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura gushika ubu habaye ingo 45 abahaba batanguye kuhaza mu myaka y'ibihumbi 2007 bavuye mu mazona atandukanye y'amakomine ya Mukike nyene na Mugongo Manga mu itunganywa y'intwaro rya hahora ishure biga ko banasangiye n'abana bo mu ndi bwoko ariko iboneka muri ico gice gushika manga ya riracari rimwe
Noris Nduwimana urakenuye ni nana makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye nkengurukira amafashije kuyatororokanya Koffi Olivier Rubere intwari yafashije amajwi arabashikira nawe nyine ndamukengurukire Odironkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro vya radio indondikire turu